Ivyahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi na rimwe. Bampirenga rimeze nk'inkoni bati:
Fahasugere urusengero rw'Imana n'igicane n'abarusengeramo. Imbuga y'urusengero yireke, ntuyigere, kuko yahawe abanyamahanga, kandi n'igisagara cera bazogisira ibanga amezi 42. Kandi abanshingira intaye babiri nzobavugisha, bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira.
Abo ni bo biti bibiri by'imyelayo n'ibiterekwa kw'amatara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Kandi iyo umuntu agombye kubagirira nabi, umuriro bava mu kanwa ugaturira abansi babo. Kandi umuntu ntiyagomba kubagirira nabi, uko niko akwiye kwicwa. Abo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura ntikoroke mu minsi yo kuvugishwa kwabo, kandi bafise ubushobozi ku mazi bwo kuyahindura amaraso no kubabarisha isi icago cyose uko bagombye. Kandi nibaheza gushinga intahe, igikoko kizoduka kivuye kuzimu kizobarwanya, kibaneshe kibice. Imibyimba yabo izorambarara mu ibarabara ryo mu gisagara kinini, nico mu buryo bw'impwemu citwa Sodomu na Misiri, kandi niho umwami wabo yabambwe. Kandi abo mu moko, mu miryango, mu ndimi n'amahanga bazoraba imibyimba yabo iminsi 3 n'igice, ntibazokunda kw'iyo mibyimba ihambwa. Abari mu isi bazonezerwa, bazobitamba ku mubyimba, barungikiranira amashimwe, kuko abo bavugishwa n'Imana batoneka bari mu isi. Iyo minsi 3 n'igice ishize, impwemu z'ubugingo zivuye ku Mana zibinjiramwo, barabyuka, barahagarara. Ubwoba bwinshi butera ababaraba. Bumva ijwi rirenga rivuye mu ijuru ribabarira riti:
Nimuduge mu zino!
Baduga mu gicu baja mu ijuru abansi babo barorera. Uwo mwanya isi iratigita, icyacumi ca ca gisagara kirasenyuka, uko gutigita kwica abantu 700,000. Abarokotse baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana nyen'ijuru.
Ibara rya kabiri riraheze, irya gatatu rigira rize.
Umumarayika w'ingwe avuze inzumbeti, mu ijuru hakurikira amajwi arenga ati:
Ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe, kandi azorahangamya ibihe bitazoshira.
Ba bakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana, bikubita hasi bubamye, basenga Imana bati:
Turagushimye Mwami Imana ushobora byose, uriho kandi wamyeho, kuko wakiriye ububasha bwawe buhambaye ukimikwa. Kandi amahanga arashavura, ishavu ryawe riraza, igihe cyo guciramo imanza abapfuye kirashika, n'icyo kugereramo abasabyi bawe nibo bavugishwa nawe, no kugerera abera n'abubaha izina ryawe, aboroshe n'abahambaye, n'icyo guhonerezamo abahonyisi.
Urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurugurugwa. Mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo, hakurikira imirabyo, amajwi, imituragaro, gutigita kw'isi n'urubura ruhambaye.